ubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turigenekerezo rya 11 ukwezi kwa gatanu kwa 2017 muri tariki ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya.
Batondana amacumu, ibihiri, imipanga, bagaca batamba amamunzi. Uzanye ikara, bagutwarana n'umupanga, n'isuka naho ubuvuye kuyikorera, bazirana n'uko wafashe iyo nzira gusa.
Uyu ni umwe mu Barundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda iri mu majepfo y'intara ya Kivu muri Congo. Avuga ukuntu Abarundi bacukura amakara ngaho muri Congo barahahungiye bakubagugwa. Impamvu muraza kuvyumva muri kino kiganiro. Ariko imbere kuja mu ntara nka Bururi no mu makambi yatandukanye nka Rusenda, mbanze ndababwire muri make ko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo gutahukana ikiziga c'umunye politike Etienne Tshisekedi atavuga rumwe n'ubutegetsi yitavye Imana ari Buruseli mu Bubiligi vyasubiye kwigizwa inyuma. Ivyo vyatangaje n'umugambwe we IPDS kuno wa gatatu. Vyari bitegekanijwe ko ikiziga ciwe gitahukanwa ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatanu. Umunyamabanga mukuru uyo mugambwe wiwe Jean-Marc Kabunde yatangaje ko itariki nshasha izomenyeshwa hanyuma. Amashirahamwe yabagira neza akora mu gihugu ca Somalia amenyesha ko atewe amakenga n'ivyegeranyo bivuga ko abasirikare bagiye kwivuna abansi mu gihugu kicugarijwe n'ikibazo c'inzara. Ivyo vyatangajwe nayo mashirahamwe mu nama mpuzamakungu yabereye mu Bwongereza kuri uno wa kane kwijanye n'igihugu ca Somalia. Ayo mashirahamwe avuga ko ibikorwa vya gisirikare bitegekanije gutangura mu misi iri imbere bizotuma haba ingorane zikomeye mu bikorwa vyo gusubiriza imfashanyo abanyagihugu, bikabangamira uruja n'uruza mu gihugu hagati. Ayo mashirahamwe akavuga ko icangombwa muri uno mwanya ari uko bagufasha abantu no kugwanya ikiza c'inzara. Ingingo yafashwe na Leta ya Amerika yo guha ibigwanisho abagwanyi b'abakurde bagwanira muri Siriya yateye icuka kibi muri Turukiya. Binali Yildirim, umushikiranganji wa mbere wa Turukiya, yatangaje ko iyo ngingo batazoyemera. Avuga kandi ko Amerika izi neza ko uwo mugambi ari umugwi witera uwo murantunga, ko uwo mugwi ari umugwi witera bwoba. Umuhari w'abakurde usanzwe ukomeye mu gikorwa cyo kurwanya umuhari wa Leta ya Kiislam yamara Leta ya Turukiya, iwagiriza ko ukorana n'umugambwe w'abakozi usanzwe utavuga rumwe na Leta ya Turukiya. Ijwi rya Amerika mwiko muratwumva ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muganda naho mukatwumvira ku FM 104 n'ibice 3. Mushobora kumva iganiro vyacu bitandukanye harimo kino iwanyu mu ntara muce kuri internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe duhere ya no kino kiganiro cacu kuri no nkuru y'umubabaro. Pati ya Adolphe ntahondereye yari yanyurujwe ku igenekerezo rya 19 z'ukwa kane, akari kugwa igenekerezo rya 27 z'ukwa kane n'abantu bitwaje ibigwanisho muri zone Gatumba commune Mutimbuzi intara ya Bujumbura, ari kumwe n'abantu bandi batatu yaraye yitavye Imana. Amakuru yo kwizera dukuye ubunyene mu biro mubegereye ibiro vya Musenyeri Bujumbura hatumenyesheje ko Patire Adolphe ashengeye bivuye ku ngwara zitandukanye yanduriye aho yari yanyururijwe. Muri zo harimo malaria. Twagerageje kubavugisha kugira ngo baduhe ijwi ryabo ariko ntivyadukundiye. Batubwiye ko atavyinshi bafise babivuga ko ariko rero ijwi rya Amerika turashimye gato kugaruka kukungene Patire Adolphe ntahondereye co kimwe n'abandi batatu bari banyururijwe bazanye barekuwe n'ingene bari babayeho muri ubwo buzima. Evariste Nzikobanyanka niwe yarishikiye aho barekurirwa itariki ya 27 z'ukwa kane.
Ivyo naciyemwo byari bihe shimi mana ko nta wundi no shimira aterirubwira byose kuko ingorana cyemo zari ndende gose
ubundi ramadani barakamfitiye umwe mu bagabo bane harimo patiri Adolphe Ntahondereye wa paruwasi gatolika ya Gatumba hari haheze iminsi 18 baranyurujwe n'abitwaje ibigwanisho ahejwe rya Amerika rya Musanze yicaye mu rugiwe muri quartier gaharawe yibuka ayo yakorewe ku butaka bwa Kongo naho biruko uwo mugabo yibuka ingene we na bagenzi we bane banyurujwe ku igenekerezo rya 9 kuno kwezi kwa kane turimwo
nari mvuye Bujumbura ndi muri bus tugeze ngaha gufi kwa Gasupari tukumva amasasa atanguye kuvuga mukanye twamenye ivyo ari byo abantu barazanye badukura mu miduga baradufata batuboha imigozi mumwe baradutwara baritwaye ku Rusizi bakora ubwato mu mashiting bo bashyiramo ibihubahuba vy'ibitoki n'ibiki baratujagura batuboshe imigozi batushitse hakurya bacadubanda baradutwara ariko ntitwari tuzuye tugiye ku bwari bwije imitima iravamwo tugenda turasenga Imana tuzi ku buzima bwacu buheze baratujyana gushika mu rukoko
uwo mutama w'imyaka irenga 50 ibirenge byiwe biravyinze byuzuye ku bikomere izo n'ingaruka mbi z'ingendo ndende ijoro n'umutaga bagize baca mu mahwa no mu mabuye bagana gace ka Murenge mu misozi hanamye ya Kivu y'ubumanuko nk'uko bivugwa n'uwo barakamfitiye
baradutembeza hose icyo gihe bavuga yuko abasirikare b'u Burundi ngo bagomba batere mu rukoko batuboshye gucyo nyene mu maso batutukura mu rukoko tuboshwe no ku maboko batujyana mu rukoko muri Kongo mu bima tugeze ngaho niho bavuga ati kandi ngo gisura cy'u Burundi ngo gikomakize kuhatera bashya baratekera ibyabo kandi turahaguruka bashya batugana mu misozi yo muri Kongo
ayandi makuba Ramadani na bagenzi we babonye nuko kiretse Patri Adolphe uko ari batatu bakubitwa buri gitondo mu kiringo c'imisi ne ya mbere kugira bikunde baterefone imiryango yabo irungike amafaranga yo kubagombora.
Padiri Adolphe we batangwe kumusaba imiliyoni ijana nawe nyine aratakambatije ayo mahera ntayo noronka bamubati nagerageze ngo telefone kwa musenyeri ati ivyo ntibikunda muri diocese tuye ntibigine nayo ntashobora kuva umunyu bace barampamagara jewe nanjye basaba imiliyoni 10 gushikaho mcyane telefone umuhungu wanjye nti kawe n'umushomeri nti ivyo ariko aransaba ino nagacamutwe umunyonzi ati papa ntabwo ujya afise ayo mahera ntashobora kuyaronka ubundi yitwa Matias bamusaba umuriyoni nawe nyine aratakambatije abana hari gihe biri gunzara hariho n'undi musore yitwa Pierre w'umunyembuye nawe bamusaba miliyoni 2.
Ramadani barakamfitiye arananze kubera ikigoyi avuga ko bagaburirwa utumanyu 2 tw'imyumbati ku munsi ntibahabwe n'amazi yo kunywa avuga ko yararindiriye gupfa ni mu gihe asanzwe agendana ingwara y'igisukari diabete mu Gifaransa ashimira Imana yamurokoye
cyane cyane Imana ishimwe kubona nagarutse mu muryango nkabana sukorana n'abagenzi nawe nogira ingorane ubu ndisanzura ko ndi mu mahoro.
Umufasoni wa Ramadane n'ikigumbagumba cinshi nabo nyine yabwiye Ijwi rya Amerika ko ashimira Imana kubona uwiwe yasubiye kuboneka. Nzeyimana Mariamu asaba abakuru ubwo bugizi bwa nabi kubuhagarika kuko ataco buzobungura.
Mishwe uyu munsi turaryohewe cyane naho yogira ikindi kibazo umugabo ari mu muryango wiwe nta ngorane twese twari tubabaye eka nta n'umwe atarababaye twese turanezerewe cyane n'ukuri umva babikoze bose n'ukuri bo kwihangana bakareka guhohotera abantu.
Abanyagatumba basaba ko bocungerwa umutekano wabo wamo wahungabanijwe n'abatera bavuye ku butaka bwa Kongo. Uburongoye zone Gatumba yabwiye Ijwi rya Amerika ko ingingo ziriko zirafatwa. Useni Ntahetwa agasaba abarongoye guterera mu kudoma urutoke hakiri kare kuri ico cose kibateye amakenga bakikora ku bajeje intwaro n'umutekano. Kiretse Patiri Adolphe Ntahondereye ubari mu bitaro nk'uko amakuru ava mu begereye paruwase gatolika yo mu Gatumba bivuga abo bandi bagabo batatu bari kubavurirwa imuhiri wabo mu Gatumba ku rubibi Burundi buhana na Kongo. Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Murakoze Evariste Nzikobanyanka, ariko ari nkamwe hoba hagize wugurura iradiyo ubunyene twamenyesha ko Patiri Adolphe Ntahondereye atakiri mu bitaro ahubwo nyabuna yaraye yitavye Imana. Amakuru twemerewe n'abegereye ibiro vya Musenyeri i Bujumbura akaba yavuze yuko zimwe mu ngwara yanduriye ngaho ari nazo zamuhitanye. Muri izo batubwiye ko harimwo ingwara ya malaria, hakaba harimwo n'ingwara y'igisukari, insuffisance renale. Duhojeje rero umuryango w'Ekleziya Katolika i Bujumbura co kimwe n'umuryango w'amaraso wa Adolphe Ntahondereye. Ijwi Amerika ikiganiro iwanyu mu ntara nyezina hari ubukene bw'ibigo byihariye gwaruka muri commune vyanda intara ya Bururi iyo commune yose nta kigo na kimwe cugwaruka kirangamwo ugwaruka rukavuga ko ruriko rurahomba muri kazoza kabo kuko ataho baronka baronkerezwa inyigisho zitandukanye canke ngo bayage n'ugwaruka nkabo ivyinshi n'umunyamakuru wacu Alain Yves Irankunda
Mu burere bugize commune vyanda nzima gushika ubu nta kigo na kimwe bafise cugwaruka gishobora kurufasha mu bijanye n'inyigisho zitandukanye zirufasha kwiyunga no gusenyera ku mugozi umwe iyo ikaba ari intandaro yuko mu gihe hadusinjyane bitoroha ko guhanganiranira canke ngo rumenye inyifato gogira mu kurengera ibirutandukanya nk'ukugwaruka twaganiriye turusanze ku mutumba karehe rubivuga Florence Nimbona w'imyaka 19 numwe muri go akavuga ati
wapi bizotugora kubera nk'ubu rero kandi abajene bino ni beshi cyane bizotugora kandi murazi ko twaciye mu bintu byinshi urumva twadukeneye nk'inyigisho nyinshi kugira ibyo twahitiyemo bituvemo kugira dusubize hamwe twarabonye ibyo twarimo ko hari nk'abajene byahitanye benshi rero nk'abasigaye bamwe turabona tuti bino bintu si byiza kubera kenshi jye mbona abantu bari mu mugambi barondera inyungu zabo
bamwe mu bavyeyi babona ko ico kibazo co kutubaka ibigo vyihariye ugwaruka ari nko kutitaho indero yago kurangwa mu ndongozi abenshi bakavuga ko ugufata ibyayura mutwe hamwe n'ubusuma bidasiba kwibonekeza mu bakiri bato bitegwa hanini ko badafise aho bahurira mu guhanahana impanuro Siriyake Ntwari numwe muri abo bavyeyi avuga ati
na bantu babana baguma bitembereza hanze bakabura ico bakora baca bigira ivyo bishakiye hari habaza kunwa urumogi abandi bakaja mu busambanyi ico byose numva ni ingorane gusa kubera mbona kuko bikomeye kuko mbona kuko natwe tuzaba tugira ingorane niyo nyabana abantu urumogi wewe ndimba ufise gatungu kakadandaza ntuzokarya bazogutegera bakakwaka nimuhira bazogusanga bakakwaka urumva nta migendana nibikibaho hagati y'abana na base n'abandi bigenga
hambavu y'ubwo bukene bw'ibigo vyihariye ugwaruka bamwe muri go bavuga ko batanahimirizwa no kwigwana ko kugira ngo rushobore kuvyishingira aha ugo gwaruka rugasaba nyabuna ko abajejwe intwaro ari bo bufati ya mbere mu kubaka mwene ivyo bigo Jean Claude Ndayishimiye asabati
ke kituma no ndavyifuza ne kubera bitarashika ngaho ngo tubibone nyene bimeze keshi ndabibona ibigo kituma vyo babikenewe ni kubera tarabibona keshi tubibonye nyene bimeze bira heza tukabishima nta bigo bihari pe kuko navyo ndabona
ku kibazo cyo kubaka ivyo bigo vy'ugwaruka abajejwe intwaro muri commune vyanda bavuga ko kiri mu migambi igiye gushigwa mu ngiro Gabriel Sabiyumva n'umunyamabanga wa commune vyanda
ibigo nti bihari ariko tubatekanya kubaka centre jeune mu misi iri mbere ubere twatwipfuje yuko mu misi iri mbere shakura kubega kwa bonke ihuriro bashaka kuzaza barahuriramwo ukwishanja kwiza bikenewe ibara mu ruko batubegereye mu gukora ikorwa rusangi bya kandi travail tukagwereka inzira nziza gufata uko ibigo mu bigo bakura impanuro zitari nke zijyanye n'inyifato zo mu kibano kandi kugira ngo byaba by'abantu bisanza bakore ibintu byubaka ikomine ya ma priorite toye turatanga cyo kibazo kirimo umweza ryo cyane dufatiye uko ivyo dushiye ma priorite mu mfasha itujya kuzaturaronka ko biza biraje mu ngi
hambavu y'ico kibazo c'ubukene bw'ibigo zihariye ugwaruka haribonekeza kandi ubukene bw'amashira hamwe yitaho iterambere ry'abanyagihugu nk'uko amakuru duhabwa n'abajejwe intwaro avyemeza ibururi mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Urakoze Alain Yves Irankunda hijo rya Amerika ibururi murayumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mushobora kandi gusubira kumviza kino kiganiro cacu inkuru zitandukanye muce kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com mukanya gatonya gusa ni inkuru yanuganuze ku mbuga ngurukana bumenye
Cha bijya biranuganuka kwa livyo
kandi bihu
ngo ni bihu kandi na vyisomeye
mujya kubiye kwa tarivyo
nivyo
nivyo
eka sivyo dupinge utangike
mupinga umvirizijwe rya Amerika irabeshu zigihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
Nuko rero uno munsi turongera dusure kubaha inkuru y'imvaho kuvyerekeye urupfu rwa bavuze ko umupastori yoba yarishwe nabo arongoye muri zone ya Rubirizi ya commune Mutimbuzi ntara ya Bujumbura kora abatari bake babandanya bemeza ku mbuga ngurukana bumenyi ko uwo mupastori yishwe haraheze imisi n'uburero iyo nkuru twashatse kuyigaruka ko umunyamakuru wacu Diane Ndonse yari yarishikiye mu ndwi hezi ahi Mutimbuzi yasubiye arakwitiza amaso ku mbuga ngurukana bumenyi aranahasanga n'ubundi butumwa butari buke. Reka dutege inkuru amatwi.
Ego Diane ninahazwe nkuko bivuze nubwo iyi nkuru tumaze kuyibeshuza abantu babandanya guhererekanya isanamu ariyo video yerekana urupfu rwa mupastori ku mbuga ngurukana bumenyi cyane cyane kuri WhatsApp na Facebook aho mbere bamwe bashize ifoto y'uwo mupastori ku izina ryabo ryo mu telefone ibyo twita profile mu Gifaransa bagaheza bakandika ko amajambo akunze kubwirwa uwitavye Imana nguruhukire mu mahoro. Ibi kandi byunyugwa nuko bamwe mubashize iyo sanamu ku mbuga n'ubu batarabeshuza kugira ngo ababakurikirana bamenye ukuri. Abayiravye rero ibandanya kubatera umubabara kubumva iyi nkuru ku matwi batarayibona. Tugerageje gusubira kwisigura yerekana abantu benshi bagwanira mu kizu kinini kiri mu intebe nkaho ari mu isengero, ariko umuntu yihweje neza haboneka ko hari umuntu umwe yari karacunaguzwa hakabamwe n'abamutabara. Iyo sanamu yumvikanamwo ugwamo gwinshi gw'abatabaza abarira hamwe n'ababoroga cyane. Abantu mu kwihererekanya ku mbuga ngurukana bumenyi nka Facebook, Twitter na WhatsApp bavuga ko batazi ico yazize. Ikindi ntibavuga isengero iryari ryo kuko ikibaraje gishinga ari gutangaza urupfu rwa mupastori. Aha kandi bakaba batanguye kwihererekanya kuva itariki 3 z'uku kwezi. Amakuru y'ujya Amerika rifitiye ibyemezo rero nuko uwo mupastori atapfuye kugeza ubu akiri muzima. Nubwo tutashoboye kumuronka ubwiwe amakuru twahawe n'abamwegereye mu kibano no mu isengero amenyesha ko amagara yiwe yifashe neza. Byongeye n'igihe cyashika mu rugiwe muri zone Rubirizi muri quartier Gihora ku mugoroba wo kuwa gatatu itariki 3 z'uku kwezi cyasanze umukenyezi wiwe hamwe n'abana bicaye imbere y'inzu batera inkuru batwenga byumvikana ko batari bagandaye nkuko bamwe bavyibaza. Hagataha dusubire tubasomere ibyo bamwe banditse n'ibyo babandanya kwandika ku bw'umubabaro no gucika ivutu kukutamenya ukuri kw'iyi nkuru. Duhere kuri uyu yatanze iyo video yerekana urupfu rwa mupastori acha yandika avuga ati aho mubona ni mu Rubirizi aho abakristo biyiciye umupastori wabo ariko ntituramenye icyo yahowe. Uyu nawe acha avuga ati birababaje uruhukire mu mahoro. Uyu nawe avuga mu isengesha ati mwami mwiza we tabara ubwoko bwawe. Hari n'uyu yanditse ngo mbega umuvumo ku gihugu cyacu Imana nitabare. Uyu ndavuga ati murabeshe nta muntu yahasize ubuzima jewe ni honari. Uyu nawe acasa n'umwishura ati hamwe ko bari kubesha ni vyiza mugabo hamwe wo cutubwira ivyari byo wo bukoze ahandi ho ibitubona birarenze. Hari n'uyu asa n'uwamwungani ati duhu muco none duhum uduhumurize. Uwundi nawe ati man tabari igihugu cacu c'u Burundi kuko birarenze urugero n'ukuri ahandumiwe pe. Turangirize kuri uyu avuga ati ibitera soni n'akamara amaza biteye n'agahinda ndababaye Yesu tabara. Ariko ivyisanamu yerekana vyarabaye uretse ko habaye imvugo ndenza rugero. Abajeje intwaro muri komine Mutimbuzi baremeza ko isanamu yafatiwe muri zone Rubirizi iyo komine mu isengero y'aba Emmanuel iri muri quartier Gihora. Icyo bikoze hasanzwe kutumvikana hagati y'abamwe mu ndongozi z'iryo sengero. Amakuru dukura mu bakirisu bo muri iyo sengero avuga ko ibiri mu isanamu iri kiraca ku mbuga ngurukana bumenyi byabaye ku munsi w'Imana itariki 30 z'ukwezi guheze imbere y'uko imisi itangura nko mu masaha 3 n'igice. Babandanye bavuga ko uwo mupastori yabuja Marie bivugwa ko yishwe umugwi utakimwemera ko abarongora wari washinze ko ava mu cicaro c'abapastori akaja kwicara mu cicaro c'abakirisu basanzwe. Ivyo bamwe bavuga ko atemeye hamwe n'abamushigikiye nuko ingwano y'abamukwega bamwicarika imbere abandi batwara inyuma ibiratanguye. Uwo numwe mu baririmbyi bo muri iyo sengero.
Pasiteri acarinjira yinjiye abagabo baravuga ati we kubyo twavuganye ko basezerano twasezeranye kwa Mungu nukubiri kudashaka kuyubahiriza kandi twari twarabivuganye kwa Mungu heze tuvaho tubisezeranye ko aza kwicara inyuma kugira amanze batunganye ivyo bintu vyanka bituma atavuga ubutumwa atagaburisha ngero kuba yari hagarika umva niwe yihagarika umva ntanumwe yamuhagarikije ati kugira tumanze tuvyumvirize umva naba bagabo bo basaba gusa n'abanyeshengero bavuga ati twibishaka tuvumve ido nido giwiwe yukuntu yitenga akitenga ntavuge ntabarishengero n'ikintu nakimwe rije bimeze ukumvise kibazo kikiniki kiniki mugaba handi hari shengero ri ngaharwa ikibuga gitwa Tesalonike yari nyomboye aragira avuga ibutumwa
ico bikoze imikwegano yarabangamiye ubuzima bw'uyu mu pastori bivugwa ko yishwe ariwe pastori ya Bujamari nubwo atashimye kuvugira kuri miko avuga ko byashitse akaraba nyuma yaho akarabuka ari navyo bishoboka ko boba barafatiye ko abakujije inkuru bavuga ko yoba yarapfuye ivyo musitanteri wa komine Mutimbuzi barinda mbi Damien abeshuza
ayo makuru ni kinyoma icambaye ubusa uko sukuri turabibeshuje ko uyo pastori ya Bujamari atishwe ari muzima kandi namwe bwe nyene mwavyiboneye
indongozi ya komine Mutimbuzi ibandanye ivuga ko ikibazo cyo kutumvikana kiri hagati y'abarongoye isengero ry'aba Emmanuel kiriko kirakemugwa hagati yabo Diane Ndose mu ntara ya Bujumbura ijwi rya Amerika
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
No munsi saa 10 mugenzi wacu Thomas Kamirinda kaza kugaruka ku matora yimirije kuba mu gihugu cyo mu Rwanda ntimuze rero gusiba ico kiganiro muri sanga za kuba ari gice saa 10 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Ayavugwa mu makambi n'iziguruzuguru hagati y'impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Rusenda iri mu majepfo y'intara ya Kivu hamwe n'abarara irondo micungararo y'iyo kambi. Izo mpunzi z'abarundi zimwe muri zo zikora umwuga wo gukora amakara zagirizwa nabo bararira irondo yuko batikiza ibidukikije kuko bikora ku biti byo mu mashamba yo mu Rusenda. Ivyo bikaba bimaze gutera icuka kibi hagati y'iyo migwi ibiri nkuko muvyumva muri no nkuru y'umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zituye muri ingambi zari zitunzwe n'umurimo wo gutwika makara zitangaza yuko zifite ikibazo gikomeye cyo guhagarikwa gukora uyu murimo wo gutwika makara nubwo ari amasezerano zari zagiranye n'abaturage b'abakongomani bafite amashyamba.
Ikibazo cyacu gihana turahura nacu b'abakongomani turabamusanze mu kazi muzima bw'amahizi yose turabagurira ibiti utamuguriye ibiti arakwereka ahantu umurimira uheje kumurimira bya biti biri muri yandimiro ukaheza ukabica maze kubica ukabiturira maze kubiturira wewe atangira ingorane z'uko ishari agacazunguruka iruhande akagenda kuvuga ko mu gisagara ko ibyo biti mu bironka ku buntu mutabibagurira mu abarundi baduga bamaze ibidukikije ariko we ubwa mbere akubwira ko ubica atangorane ashaka ahantu harima hisanzuye atamwijimuhari mugabo tugeze ko ubona kumenga nawe uratahanye makara atagira ijaru bikumva kumenga aragize ingorane mu mutima wiwe bigatuma umugambi wawe utabandanya wo guca makara agasarondera uburyo bwo kiraho gute bakwaka ya makara bashabagenda ku mukuru w'igisagara cyabo akavuga ko takazi bariko rakora bakabatukana bakagira ibintu byinshi bitabereye kugira ngo barabe kuye mu Burundi ataronka amahoro ni ukuvuga ko tumaze kuba twambuwe ayo makara rero masharoni kwa baba ntuzenya baba bararira ndo biwabo bakaza kwambura makara n'amafuru bagasambagura ndaye bakagenda baduhimiza ko byiza twagurika katanse bitwemeza ko nduca makara nubundi kwatanga amafaranga nubundi akari
mu bigura ngaho ibyo bikaratasi hanyuma mu bikoresha igihe kingana iki
bo batugira ko icyo gikaratasi cyikuze 50 ugikoresha umwaka wose mugabo ntacyo yigira duha yandikisha akakaramu hamagashira kwikasha zibiri agacakurunyika ngo gihenda uzane amakara yawe wayazana n'ubundi washikamwe babarara rondo wabireka cyaka tanse bahabura ko kitemwe n'amategeko.
Iki kibazo cy'amashyamba atemwa gatwikwamo amakara agurishwa mu ngambi yo mu rusenda no mu ngengero zayo kikaba kimaze gufata indi ntera ikomeye nyuma yaho serivisi ishinzwe ibidukikije yifashishije abanyerondo kugira ngo bakurikirane abarundi batwika amakara tarusha babifitiye.
Abarondo rero bamaze kuhaja bobo rero batondana amacumu ibihiri intuzeye imipanga bagaca batamba amamunzi uzanye ikara bagutwarana n'umupanga nisuka naho buvuye kwikorera utavuye mwayo makara bazirana nuko wafashe iyo nzira gusa uvuye murengo kaze wikoreye utuntu ntiwigera ututambukana naho bacaba bikwaka ngo ibi nibyo wibye ngo mbega ngo biwewe ngo ubironkera hehe ngo ngahamwe bwe munafise imirima ngo aya mashamba nayo iwanyu ko gukora iwacu.
Sinzi umunsi Emmanuel umurundo ukora umurimo wo gutwika amakara mu mashyamba yo mu rusenda avuga yuko bafite impungenge z'ubuzima bugoye batangiye kwinjiramo nyuma y'icyemezo kibabuza gutwika amakara cyafashwe n'abashinzwe ibidukikije.
Amakara araboneka kubera ku muntu ariba nk'uko nyine umuratera yiba kuko nabo nyine bariko barayazinzigiza bagira iki nabo nyine bonye ngutwo bacana muga gusa mwaboneka nabi n'ubuturozi urumva ikaryahora ari kugwa 200 ubu na 500 umva nabo nyine bagiye guhura n'ibyago naho tuvuga ati natwe turagowe
none se bibaye fana iko ko mutakiye twiga
ntitugitwiye amakara nta gucanuye umva umuntu yo baragisigaje agafuruka yo nk'ubutereka rapfubana nibwo buri ko buraza hari n'utwe tundi umuntu yarose nk'utugegene dutana akaduha akacagurira ko tundi tubadupokeje.
Umuyobozi wa grupe mayo bararanoro ari nayo inkambi yo mu rusendi barizwamo Rubunga Juma John yabwiye ijwi ry'Amerika ko babujije abanyerondo kongera kwambura impunzi z'abarundi amakara ahubwo basabiza impunzi gushaka ibipapuro byemewe n'amategeko kugira ngo bakomeze akazi ko gutwika amakara. Aha akaba yageze ati
iyo ni kweli wale wararondo ni kazi yao kukesha hapa kuchunga usalama watu usiku na wizi
abararondo na kazi kabo kurari rondo kandi barinjira abantu mutekano nimba baraje kwimira abantu bangize ibidukikije nuko bashinzwe ibidukikije bari batwiyambaje hanyuma tubahabarara rondo ariko tumaze kubona ko byateje akavuruyo kwarabihagaritse ubu ntabahari umuturage uzabonera gutwika amakara n'uzabonera n'amategeko kandi akajya muri serivisi y'ibidukikije ikamuha ibipapuro byanditswe n'imashini kandi biteyeho ikaje n'umukono w'ushinzwe ibidukikije
apana ibipapuro byanditswe n'ikaramu.
Kuva mu mpera z'umwaka ushize w'2016 ishyirahamwe mpuzamahanga rishinzwe ibiribwa ku isi PAM rikaba ryaratangije gahunda yo gutera ibiti 500,000 mu rwego rwo kurengera ibidukikije mu misozi ya Rusenda. Tadasi Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda.
Kurejuge Amerika ninga hadusozere kiganiro chatu wanyu mu ntara cuno musa ariko imbere yuko duhana gahindukira ndabibutse yuko kuri notari kimyaka 36 irumanye umunsi kuyundi umuririmbyi Robert Nesta Marley azwi ku izina rya Bob Marley yitavye imana yari yavutse higenekerezo rya gatandatu ry'ukwezi kwa kabiri mu 1945 akaba arakunzwe cyane kwera uturimbo twiwe twa reggae harimo zimwe rero mumva yaririmbiye Afrika naho atariyo yarava. Ni nkaka karirimbo ngo Africa Unite mu majambo make ngo yarifuza yuko abanyafrika boba umwe bakagira ico bita indoto imwe bakama bafatanye mu nda tukabasigire rero Diane Nahazi na Innocent Kimenyi tutibagiye engineer Justin tuzose kubona na Ejo nkaho twatanguriye mugira umunsi mwiza.